Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye ku munsi wa mbere itariki 26 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Munikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Byicanyi bica umuntu umwe. Ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he gafise ibyemezo yuko ari ibintu byateguwe na bamwe bari bateguye ibika by'ubutegetsi.
Uyu ni Valentin Bagorikunda, umushikirizamanza Kizigenza Burundi, avuga ku bwicanyi bubandanya mu Burundi amezi 6 inyuma y'aho uruhagarara rwa politike rutanguriye. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Rekariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fred, ndaramutse ndaramukije kandi n'abariko baratwumviriza. Mu gihugu cya Tanzania, abanyetanzania ejo ku munsi wa Mungu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka. Amatora barabira ibintu hafi, babona ko abahiganwa ku mpande zose bizeye gutahukana intsinzi. Ayo matora yabaye umutekano ntangire ku buryo atanumwe yari ugwara uwundi, nk'uko bimenyeshwa n'umesha makuru w'ijwi rya Amerika Jill Craig ari i Dar es Salaam gukurikirana ayo matora. Umugambwe CCM uri ku butegetsi wagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko ataco washikanye kuba Tanzania ku bijanye n'iterambere, ariko abahinga mu vya politike bavuga ko ari umugambwe ufise amahirwe yo gutsinda. Perezida Jakaya Kikwete rero agiye kurangiza ibiringo bibiri vy'imyaka 10 vyose hamwe nk'uko ibwirizwa shingiro rya Tanzania ribivuga. Tanzania ifise kahise kaho abaperezida bubahiriza ibiringo ibitamenyerewe mu bihugu bitari bike vya Afrika. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri Tanzania umenyesha kuzotangaza watsinze mu matora mu misi ibiri. Ahandi havugwa amatora y'umukuru w'igihugu ni mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho kuimana muri ico gihugu abanyagihugu bazindukiye mu matora. Amatora ho Perezida Alassane Ouattara asanzwe arongoye ico gihugu ariwe afise amahirwe yo kuyatsinda. Ayo matora rero yejo kuimana muri Cote d'Ivoire kwabaye nko kuraba intambwe ico gihugu kigeze ko mu vya demokrasi no kwihanganirana inyuma yaho mu myaka 5 irangiye, no kuvuga mu mwaka w'2010 abantu bashika 3,000 basize ubuzima mu mishamirano yabaye mu matora igihe amatora yarangira. Igihugu cha Republika ya Kongo naho nyine muratubabarira, mu gihugu cha Republika ya Kongo nacyo nyine caratunganije amatora kugira abanyagihugu bemeze canke bahakane n'imbibwirizwa shingiro ryohindurwa kugira Perezida Denis Sassou Nguesso aronke uburenganzira bwo kongera kwitoza ikindi kiringo. Mu gihe abanyagihugu bo kwemera ko rihinduka, ingingo yo kutarenza ibiringo bibiri ku butegetsi yokugwaho, kandi n'ingingo ivuga ko atamukuru w'igihugu yo kwitoza mu gihe arenze imyaka 70 y'amavuka yovanywa mu ibwirizwa shingiro. Abatavuga rumwe na Perezida Denis Sassou Nguesso muri ico gihugu cha Kongo bahamagariye abanywanyi babo kutitaba ayo matora. Abantu rero bashika 4 nibo bafuye mu migumuko yabaye yo kwiyamiriza ayo matora ku munsi wa kabiri i Brazzaville mu murwa mukuru w'igihugu cha Kongo. Perezida Denis Sassou Nguesso rero yaratsinze amatora mu mwaka w'2009, yongera yatsinda mu mwaka yatanguye kuyatsinda muri ambabari ya mwaka w'2002, yongera yatsinda mu mwaka w'2009, akaba rero amaze imyaka 36 ku butegetsi muri ico gihugu. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo ari mu rugendo mu gihugu cha Afrika y'Epfo kugira avugane na Perezida Jacob Zuma, aho bagejeje mu ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro atumbereye guhagarika intambara imaze amezi 22 isinzikaje igihugu cha Sudani y'Amajyepfo. Nk'uko bimenyeshwa na Ateni Wek Ateni, umuvugizi wa Perezida Kiir, Perezida Kiir yasabye kandi Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo kugondoza Riek Machar badacana uwaka kugira ashire umukono ku rwandiko rw'uko ibijyanye no gucungera umutekano vyotegekanywa, ivyo bikaba biri mu vyo bemeranije gukora mugihe basinye amasezerano y'amahoro. Abo bategetsi baravuganye kandi ko inteko za Uganda zari zagiye gushigikira leta ya Sudani y'Epfo mu gihe cy'intambara ziriko zirakura karenge muri ico gihugu. Ibi bikerekana ko Perezida Kiir wa Sudani y'Epfo afise ishaka ryo gushira mu ngiro amasezerano basinye. Ku mugabane wa Burayi, abategetsi b'ibihugu bya Burayi bategekanya kurungika abapolisi amajanane bacungera imbibe no gushiraho ibiro ku mbibe aho ni ku bihugu biri ku nkengera z'ibiyaga. Imbibe zo gukurikirana rero uruja n'uruza rw'abantu kugira bahangane n'ikibazo cy'impunzi. Ivyo bavyemeranije mu nama yabahuje jo ku munsi w'Imana i Bruxelles mu Bubiligi. Aho ni mu gihe impunzi zigizwe n'abanyesiriya, abanyafuganistani n'abava mu bindi bihugu babandanije guhungira mu bihugu vya Burayi vyo mu burengero ejo ku munsi w'Imana. Ikindi bemeranije no kurungika ubwato bukwiye ku nkengera z'Ubugiriki guhangana n'ico kibazo.
Urakoze Aloyse ku makuru weje kudushikiriza. Nyuma mezi atandatu hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Ibyo leta yise imigomoko, amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi na mpuzamakungu atangiye ibitegereza abantu barenga 250 bamaze kugandagurwa ku murwa mukuru Bujumbura, hamwe n'abashika 90 basinzikarijwe ubuzima. Muri abo abana bagandaguye bakaba barenga 10. Leta nayo mu matohoza yagize ivuga ko abantu barenga 70 bapfunzwe bagirizwa iyo migomoko. Leta ivuga kandi ko yahombeye n'amafaranga arenga miliyari 51 z'amafaranga y'amarundi. Amashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike ahanura leta kwicana n'abatavuga rumwe nayo, cyane cyane abahungiye hanze igihugu kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gitorerwe umuti. Ni kiganiro twateguriye na Eloge Willy Kaneza.
Amashyirahamwe hari agateka kazi na muntu mu Burundi nka Prodash, Rigiteka, Fokode n'ayandi avuga ko abantu bamaze kwicwa kuva ku itariki ya 26 kwezi kwa kane gushika ubu barenga 250. Ayo mashyirahamwe yemeza kandi ko abicwa kenshi ari mu migambo itavuga rumwe na leta canke abo mu mashyirahamwe yigenga yiyamirije ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Ariko amashyirahamwe amenyesha ko hari n'abanywanyi bo mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bishwe hamwe n'abajejwe umutekano harimwo baso mambike w'umukuru w'igihugu. Muri bo General Adolphe Nshimirimana yishwe arashwe ku itariki ya 2 ukwezi k'8. Igisata cyawe nikijeje wateka kazi na muntu naco cemeza ko abantu 198 ari bo bishwe, abagera ku 90 nabo basinzikarizwa ubuzima torture mu gifaransa. Ku mugwa mukuru Bujumbura hari amatariki ntibagiranwa hishwe abantu benshi icyarimwe. Ku itariki ya 26 kwezi kwa kane, umunsi wa mbere w'imyiyerekano, abantu batandatu barishwe muri zone Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura. Muri bo harimo umwana w'imyaka 15. Itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, abasirikare 12 baguye ku radio na televiziyo by'igihugu igihe hari habaye gushaka guhirika ubutegetsi. Muri uko kwezi nyine itariki 22, abantu 8 bagizwe hanini n'abakenyezi badandaza ivyamwa iruhande yahoze isoko nkuru ya Bujumbura baguye mu gitero c'amagrenade abagera ku 50 barakomereka. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, kwibarabaje 8 muri karitiye ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura, abantu indwi barishwe harimo umugabo, abahungu be babiri b'amahasa n'umupolisi umwe. Igenekezo rya 11 ukwezi kw'9, abantu indwi baguye kwibarabara rya Bujumbura Rumonge mu gitero cyari kigamije umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo. Mu ntango z'ukwezi kw'10 itariki 3, abantu 5 baguye mu Cibitoke baraswa bariko batahi wabo. Ku igenekezo rya 13 naho muri uku kwezi kw'10, abantu 10 harimo umuryango w'umunyeshamakuru Christophe Nkezabahizi yafata amasanamu kuri televiziyo igihugu biciwe muri kazi ya 3 mu Ngagara. Imiryango yabuze isaba ubutungane kuzorokwerekana abisha babo.
Umuntu abuze umuntu, umuntu atagwaye, ni ikomere kiba kinini cyane, umubabaro ukomeye udasanzwe. Twize yuko leta izogira icyikoze.
Icyo gihe ibara ryagwa mu muryango byaratukoze ko cyane. Twabuze umwana, umwana yari umunyeshuri kandi yarateye imbere. Hanyuma icyo twasaba ni uko ubutungane bwokora bino i Burundi na mpuzamakungu. Abajejwe agateka kazi na muntu nabo nyene bakagira icyo bafashije ku bantu bose bashobora kuba baravuze abantu muri bita umugumoko kandi bariko baharanira iteka ry'igihugu.
ariko hari nabandi basa nabarengewe
ukuntu yapfuye byambabaje cyane kwa ntacyo yazize n'ubu ndiko nsaba Burundi ibintu ko byohagarara kubera abantu bamaze gufanya benshi cyane ntacyo tubona twe turi ko turazira jewe utungane ntacyo mbona no busaba kubera byashitse byarashitse ashobora kuzuka mwane ko ntashobora kubasanga ngo bamugarukane oya oya ntacyizera vraiment ndabufitiye nanagike
kuva mu kwezi kwa gatandatu niho hatangura kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makarti amwamwe bikaba kenshi mu ijoro hagaterwa ibirindiro by'abapolisi umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda ku igenekerezo rya 17 kwezi kw'icyenda yavuze ko ubutungane buza abagira ibyo bitero
ubu bwicanyi bica umuntu umwe ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategira amamodoka haba he turafise ivyemeze yuko ari ibintu byateguwe nabamwe bari bateguye ihereka ryo butegetsi
ubu umushikiranganje w'umutekano arenga iyo mebunyoni arahumuriza
muri quartier ya Musaga abene igihugu baho bari kubisagashe nabaza baje kunona baza bacingitire bavuye ahandi ukumva ngo bategire nadaha gake kabaho no muzindi quartier za Nyakabiga bice bitari bike ibyangagara barifashe kandi barakoze muzajabe inkuko nyene
naho mushikiranganje bunyona tanga umwizero amashira hamwe yigenga yabona ko muti urama w'ikibazo cy'umutekano uzova mu biganire Angere niko yagize atwarishira hamwe rigiteka anatubwira we yiyumvira boganira na leta
niba abantu bari mu mgambo uri ku butegetsi bari nyuma y'igihugu bita ba frondere ubwira kabiri nawo bari mu migambwe itari kumwe n'ubutegetsi beshi muri bo bari nyuma y'igihugu n'abatwara amashira hamwe bari nyuma y'igihugu nabo bashoboterera leta niyemere yicaye nabo bantu turanyotewe amahoro turanyotewe umutekano umutekano n'unyotewe jewe cyangwa no guhera hejuru ku mukuru w'igihugu mukuru w'igihugu turiko turaraba ikogwa aho arakora imbere yakunda gukina umupira ngaho kuri tampete ubu ntawe ukimubona bivuga rero afise ubwoba nta wundi yobura no gushika hasi amahoro twese turayakeneye nibemere rero barose amahoro ababene igihugu
ayo mahoro na leta ivuga ko yakeneye ariko president Nkurunziza yatomoye ibintu aho yatanguza ibikorwa by'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi
hariho abandi barundi bari mu mahanga bagiyeyo atawubirukanye bahunze ubukurikirano n'ubutungane kubera ivyaha bagirizwa n'abandi byaragaragara yuko bagize uruhara mu kurundira gutembagaza ubutegetsi bwishiriweho n'abenegihugu n'abavugwa mu byegeranyo byishira mpuzamakungu ONU bagirizwa ko bari mu batera uruhagarara muri kano karere leta y'u Burundi yashaka gusubira kwibutsa yuko ivyo biganiro naho atanumwe bikumira bitazoza bihagarika igikorwa c'ubutungane
kuva hatanguye imyirekano yo kuyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza leta yise imigumuko amatohoza y'ubutungane yerekana ko igihugu cahahombeye miliyaridi zirenga 51 z'amafaranga y'amarundi abantu barenga 70 barafungwa abarenga 5 bafatiwe muri iyo myirekano abarenga 200 nabo bafatirwa mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kw'indwi aho haba igitero mu makomine ya Bukinanyana na Kabarore ku magenekerezo ya 10 na 11 ibitigiri by'abafunzwe leta isa n'ibihuriza ko n'amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi na mpuzamakungu avuga ko abantu baba 800 bari mu mabohero no mu busho ibitigiri by'abahungiye mu bihugu bibanye nk'u Rwanda Tanzania na Congo byababa 200,000 ibi byemezwa n'ishyirahamwe gita impunzi ku isi HCR n'igisata cha International Crisis Group muri Afrika yo hagati eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijo kumusi wa mungu mungu cha Tanzania abanyagihugu wa sidukanye ni yonka waja mu matora yu mkuru yigihugu abashinga mateka mwe na matora yu kumitumba mugenzi wa Chwedi Gwema yaraganiye na Kasim Kaira umumenyesha makuru wa television Azam ajejwe gukurikirana amakuru yo mu ntara ya Afrika yaga binini Kasim Kaira yatanguye avuga ukuntu ayo matora yagenze hamwe na bimwe mu bintu byasanzwe yabonye muri ayo matora
Angira ngo hari ibintu nka bitatu ushobora kuvuga ko bidasanzwe muri aya matora ugereranyije n'amatora yose yabanjirije cyane mu mwaka w'2005 n'umwaka wa 2010 icya mbere nuko abantu bayitabiriye mu bibare binini cyane habayeho gukangurira imbaga bidasanzwe ku buryo abantu benshi byageze ku munsi wo kuza kwitabira aya matora bakaba bayitabiriye mu bwinshi cyane ariko ikindi kigaragara cyane ni abasore abasore benshi babujije imyaka 18 no kujya hejuru nabo bari yandikishije mu bwinshi cyane inshuro nyinshi wasanga batabyitaho basanga hari politiki y'abasaza kubera iki gihe rero habayeho gukangurirwa cyane benshi bakaba bitabiriye amatora bari yandikishije benshi bazindutse kuza gutora bikaba ari ikintu rero kigaragazaga cyane. Ikindi cya gatatu nuko n'abategarugori abaye n'abategarugori nabo bitabiriye by'umwihariko wasangaga ko no mibare ubundi basanzwe aribo benshi ariko ugasanga ubundi bashobora kuba babigiramo nk'ikintu cy'ubunebwe. Muri uyu mwaka icyabaye kidasanzwe nuko bose bitabiriye baba ari abagore baba ari abasore baba ari abasaza bose banaga bashikazwe n'icyo kintu. Ikindi nuko ibijyanye n'akazi kanini kari hagati y'amashyaka abiri ashamiranye cyane ndavuga ishyaka riri ku butegetsi rya CCM n'ishyaka ry'abatavuga rumwe na leta rya Chadema ariko noneho riri mu rwunge rw'amashyaka yitwa Ukawa wabonaga hari ikintu cya hafi cyane buri umwe yumva ko afite ubushobozi bwo kuba yatsinda aya matora gutyo rero bakaba bakanguriye abantu babo kuza kwitabira ayo matora.
Ni nabwo bwa mbere abantu benshi barimo kuvuga ko ishyaka riri ku butegetsi rishobora no gutsindwa.
Kurikiranyije byari mu kwiyamamaza iminsi yo kwiyamamaza izi kampanye zabayemo ikindi kintu ngira ngo nayo nibagiwe no kuvugaho ikintu kijyanye n'amafaranga yakoreshejwe muri iyi kampanye cyangwa muri uku kwiyamamaza. Indege zarakoreshejwe mu bwinshi cyane ibintu byagiye mu madarapo ibintu byagiye mu kwandikisha inyandiko ibyagiye mu bitangazamakuru n'amateleviziyo n'amaradiyo n'amafaranga adafite ingano uburyo amashyaka yose yakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo yiyamamaze.
Bwana Kasim Kayira, ayo mafaranga ndetse n'izo ndege zakoreshejwe kugera hirya no hino ku bakandida byanakoreshejwe no mu bitangazamakuru nka televiziyo yanyu yitwa Azam yakoresheje indege kugira ngo igere mu ntara hirya no hino z'igihugu cya Tanzania kugira ngo mwirebere uko amatora ameze. Nawe wari mu banyamakuru barimo gukora icyo gikorwa musura intara zitandukanye, aho mwageze byifashe bite mwabonye amatora yagenze ate?
Uyu munsi twabashije gukora akazi ngira ngo katoroshye ugereranyije turi mu mujyi witwa Dodoma ari nawo mujyi ngira ngo mukuru w'igihugu mu bijyanye n'imitegekere cyangwa imiyoborere mu mujyi mukuru Dar es Salaam wo ni umujyi w'ubucuruzi. Twahereye Dar es Salaam rero mu gitondo aho twasanze abantu benshi bazindutse kwitabira ayo matora bajya mu mirongo ahubwo hamwe na hamwe ugasanga bari bashinzwe amatora ariho batinze kuba baza kugira ngo bafungure gutora gutangire. Amatora yagombaga gutangira saa moya za mu gitondo ariko kugera saa 11 n'igice saa 12 nka benshi abagiye gusenga bavaga ku masengero misigiti bahita bagana muri iyo mirongo yo kujya gutorwa. Icyo rero cyagaragaje ikidasanzwe hamwe na hamwe ariko hari abantu batinze kujya kureba amazina yabo ku mpapuro zayo zaramanitswe mu turere dutandukanye ahantu hatorerwa. Babo rero bagize ikibazo cy'uko mu gihe baje kujya gushakisha amazina yabo nabyo byatumye ari muri bimwe byatindije amatora gutangira ariko ahenshi wabonye iyo mibare minini koko yagaragaye igaragaza ko abantu babashije kwitabira kandi mu gihe. Muri iyo ndege yacu rero yakajugujugu uko turimo kuzenguruka mu gihugu twageze mu karere ka Dodoma cyangwa se mu ntara ya Dodoma muri ako karere tujya ahantu hitwa Singida tujya ahantu hitwa dufite gahunda yo kujya ahantu hitwa Iringa tujya ahantu hitwa Mpwapwa aho hose wagenda gusanga abantu bitabiriye amatora mu bwinshi cyane. Ikigaragara ni abasore baje mu bwinshi budasanzwe bose baje mu kujya muri aya matora.
Ni ryari dushobora kumenya uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu?
Ni mu minsi ibiri kugera tariki 27 tuzaba tumaze kumenya uwatsinze ariko uretse kuba ayo matora nyine ubungubu uko amatora agenda asohoka niko bagenda batangaza kugera ku itariki ya 27 tuzaba tumaze kumenya uwo ari we ariko nk'uko amategeko abiteganya mu gihe hatabashije kugira utsinda icyarimwe ubwo bazinjira mu rwunge rwa kabiri kugira ngo noneho tujye mu cyiciro cya kabiri cy'amatora abazababiri bari imbere baba aribo bashobora kuba barushanwa. Gusa mvuge yuko abakandida ari 8 biyamamaje ku mwanya wa perezida ariko abo bumva cyane ari abo babiri nyine uw'ishyaka rya CCM riri ku butegetsi n'ishyaka rya Chadema nanone ryagiye mu rwunge rw'amashyaka yitwa Ukawa.
Kasim Kayira, umunyamakuru wa televiziyo Azam mu gihugu cya Tanzania ushinzwe gukurikirana akarere k'ibiyaga bigari, turagushimiye cyane kano kanya uhayira Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Bwite mwese kuri kamera bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika samwe na Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya wa sport twumvirize mu mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Umera z'icyumweru gishize habaye imikino y'umunsi wa gatandatu kwa gatanu ikipe ya Rwamagana FC yatsinze Bugesera FC bitego biri ku busa. Uyu mukino ukaba warabereye Rwamagana kuri stade Ubworoherane. Ikipe Amagaju FC yatsinze Musanze FC bitego biri kuri kimwe. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu ku kibuga cya Tamutamu Irwavu. Ikipe ya Marine FC yanganyije na Espoir FC ubusa ku busa. Police FC yaguye miswi na Sunrise banganya igitego kimwe kuri kimwe. Uyu mukino wabereye Rwamagana. Mu mukino wa nkubita ngukubite wabereye kuri stade Amahoro I Remera, ibihangange Lyon Sport na APR FC byacakiraniye imbere y'abantu bagera ku 10,000. Umukino warangiye amakipe yombanganyije ubusa ku busa. Umutoza w'ikipe ya APR FC Emmanuel Rubona asanga abakinnyi be hari ibyo bagerageje gukora neza hakaba n'ibyabananiye.
Muri rusange hari ibintu bimwe na bimwe byitagiye bigenda neza, hari byagenze neza ariko tugomba kubikosora. Buri munsi mu myitozo tugerageza gutravaya imbere y'izamu, ni ibintu bimaze igihe kinini banda batabikora bizagenda biza gahoro.
Ku ruhande rwa Lyon Sport, umutoza Sostene Habimana yemeza ko ikipe yakinnye neza nubwo intego yawe yo kwegukana amanota atatu batayigezeho. Ashima abakinnyi be bakiri bato hanyuma akanenga bamwe mu basanzwe bamenyereye ngo kuko bagaragaje igihunga kandi aribo bari batezweho byinshi.
Ahubwo bagiye bagira igihunga n'abakinnyi ubona bafite nka experience, urabona Davis, urabona Piero, nibo bagiye bagira igihunga ariko abana nka Basavio urabona bageragezaga gutanga umusaruro bari bafite uko barabonye amahirwe bari bamaze igihe badakina. Ku ruhande rw'abari abana bataragira experience ngiye nabashima uko babyaje umusaruro. Ku basore bari bafite experience nka ba Piero, ba Davis, ngira ngo nibo batabyaje umusaruro.
Ejo ku cyumweru imikino ya shampiyona yarakomeje. AS Kigali yangayije na Kiyovu Sport ubusa ku busa kuri Stade de la Mitié kumumena. Gicumbi FC yangayije na Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe. Uyu mukino wabereye kuri Stade ya Gicumbi. Mu wundi mukino, Etincelles FC yatsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa ku kibuga cya Tamutamu. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa gatandatu wa shampiyona, ikipe iri ku mwanya wa mbere ni AS Kigali ifite amanota 12. Police FC iza ku mwanya wa kabiri nayo ikagira amanota 12. Ikipe ya gatatu ni APR FC ifite amanota 11, Amagaju FC ikaza ku mwanya wa kane n'amanota 11 nayo. Ikipe ya gatanu ni Kiyovu Sport n'amanota 10, iya gatandatu ikaba Mukura Victory Sport nayo ikagira amanota 10. Lyon Sport ni ya karindwi ifite amanota 9, Gicumbi FC ikaza ku mwanya wa munani nayo ikagira amanota 9. Ikipe ya cyenda ni Espoir FC n'amanota 8, ku mwanya wa 10 turahasanga Rwamagana City ikagira amanota 7. Ikipe ya 11 ni Musanze FC nayo ifite amanota 7. Sunrise ikaza ku mwanya wa 12 nayo ifite amanota 7. Ku mwanya wa 13 hari Marine FC ifite amanota 5, Bugesera FC ni ya 14 nayo ikagira amanota 5. Ikipe ya 15 ni Etincelles FC ifite amanota 4, naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite inota 1 kugeza ubu ikagira n'umwenda w'ibitego 7. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye amasiganwa ategurwa buri kwezi, Rwanda Cycling Cup. Mu gusoza, abasiganwa bakoze intera ebyiri ndende arizo Muhanga Rubavu na Rubavu Kigali. Inkuru ibabaje muri uru rugendo rwa Rubavu Kigali ni urupfu rw'umukinnyi Yves Kabera w'ikipe ya Fly yo mu karere ka Gasabo, ubwo yakoraga impanuka akagongana n'imodoka mu gihe yari ari hafi kugera ahitwa ku giti cy'inyoni. Muri rusange, uwatsinze irushanwa Rwanda Cycling Cup hateranyijwe amanota yose y'amasiganwa yari arigize ni Nsengimana Jean Bosco wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Amakipe atandatu niyo yari yaserutse muri rushanwa rimaze umwaka. Ayo ni Benediction y'I Rubavu, Ami Sportif y'I Rwamagana, Fly y'I Gasabo, CCA y'I Huye, ikipe ya Kiramuruzi ndetse na Sine Elma yo kwa Mayaka mu mujyi wa Kigali. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryahekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2015, abasirikare hafi 90 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barungitswe muri Cameroon mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gufasha ibikorwa byo kugwanya umugwi w'intagondwa za Boko Haram. Icyo gikorwa gishigikiwe na Leta ya Cameroon kigamije gufasha ibikorwa bya gisirikare bijyanye n'iperereza rikorerwa mu kirere, ubuhinga bwo gucungira umutekano hakoreshejwe amasanamu ya video, kumwe n'ubundi buhinga bwa none mu nzira yo gufasha ibihugu bya Afrika bicuditse na Amerika kugwanya Boko Haram. Igitigiri cy'abasirikare bose bazorungikwa muri icyo gikorwa muri Cameroon bazoba ari 300. Abasirikare bose bazofasha mu bikorwa by'iperereza rigirirwa mu kirere bita ESR akaba kandi hazokoreshwa indege muri ico gikorwa. Ivyo bikorwa by'iperereza rya ISR bizofasha ibihugu vya Afrika bicundise na leta zunze ubumwe za Amerika gucungira umutekano no kugwanya Boko Haram ku mipaka yavyo. Amakuru azoba yatororokanijwe n'izo ndege zitagira abadereva canke ibigwanisho azofasha ibihugu bicundise na Amerika muri ako karere k'uburengero bwa Afrika kugwanya iterabwoba. Ivyo vyashikirijwe na Josh Earnest, umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu, avuga kandi ko igihe umukuru w'igihugu yagira urugendo muri Afrika mu ntango z'uyu mwaka, yavuze ko ari ngombwa ko ibihugu byigira hamwe umugambi wo kugwanya Boko Haram. Ati kandi ivyo leta zunze ubumwe za Amerika igerageza gukora no gufashisha ubuhinga budasanzwe bukoreshwa mu gisirikare cya Amerika ivyo bihugu bya karere.
Ibyo byari jambo by'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Mukanya twasozera ikiganiro twateguriye, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Alois,
abanye Tanzania jo ku munsi w'Imana bazindukiye matora y'umukuru w'igihugu na y'abashingamateka ndetse nayo ku mitumba. Amatora abarabira ibintu hafi babona ko abahiganwa ku mpande zose bizeye gutahukana intsinzi. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri ico gihugu umenyesha ko uzotangaza watsinze amatora jo ku itariki ya 27 z'uku kwezi kw'icumi. Ahandi habaye amatora y'umukuru w'igihugu ejo kuwimana ni mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho perezida Alassane Ouattara asanzwe arongoye ico gihugu ariwe afise amahigo yo kuyatsinda. Ayo matora y'ejo kuwimana kwabaye nko kuraba intambwe ico gihugu cya Cote d'Ivoire kigeze ko mu bya demokarasi no kwihanganirana inyuma yaho mu myaka 5 irangiye abantu bashika 3000 basize ubuzima mu mishamirano yabaye amatora arangiye. Igihugu cha Republika ya Kongo nacho nyine caratunganije amatora kugira abanyagihugu bemeze canke bahakane n'imbibwirizwa nshingiro ryo hindurwa kugira President Denis Sassou Nguesso ahe aronke uburenganzira bwo kongera kwitoza ikindi kiringo mu gihe abanyagihugu bo kwemeza ko ibwirizwa nshingiro rihinduka ingingo yo kutarenza ibiringo bibiri ku butegetsi yo kwigwa mu ibwirizwa nshingiro, kandi n'ingingo ivuga ko atamukuru w'igihugu yo kwitoza mu gihe arenze imyaka 70 y'amavuko yovanywa muri iryo bwirizwa nshingiro gico gihugu. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo ari mu rugendo mu gihugu cya Afrika y'Epfo kugira avugane na Perezida Jacob Zuma aho bagejeje mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro atumbereye guhagarika intambara imaze amezi 22 isinzikaje Sudani y'Amajyepfo. Abo bategetsi baravuganye kandi ko inteko za Uganda zari zagiye gushyigikira leta ya Sudani y'Epfo mu gihe cy'intambara ziriko zirakura karenge muri ico gihugu. Ibi bikerekana ko Perezida Kiir wa Sudani y'Amajyepfo afise ishaka ryo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro. Ku mugabane wa Buraya naho abategetsi b'ibihugu vya Buraya bategekanya kurungika ba polisi 400 bacungera imbibe no gushiraho ibiro ku mbibe z'ibihugu biri ku nkengera z'amazi kugira bakurikirane urujya n'uruza rw'abantu kugira bahangane kandi n'ikibazo cy'impunzi. Ibyo bavyemeranije mu nama yabahuje jo ku munsi w'Imana i Bruxelles mu Bubiligi. Tony Blair yahoze ari ministre wa mbere w'Ubwongereza aremera ko ingwano ico gihugu cagize muri Iraq gifatanije na leta zunze ubumwe za Amerika bayigize bakoreye ku makuru atariyo, agasaba imbabazi ku vyabaye vyose.
Tumwe se mukundi radio ijwi rya Amerika biganira twateguriye bigaruke ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe n'abadufashe kwigeranya biganira twateguriye kuri micro mu rikomana Frederic Monikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.